Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi. Twe yateguriwe kandi turayagezwaho na Aloyse Bigirimana. Aloyse we mikro ni yawe.
Urakoze Thomas, namwe muduteze amatwi. Wahoze ari perezida w'Ufaransa Valérie Giscard yarasandavye ejo ku munsi wa gatatu afite imyaka 94 nk'uko byashwijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ufaransa Champs-Élysées ejo ku wa gatatu. Giscard yatwaye Ufaransa kuva mu 1974 gushika mu 1981 yaheruka kujyanwa mu bitaro mu gisagara cya Tours mu burengero bw'Ufaransa kandi ariko avurirwa mu gisata gikurikirana indwara z'umutima nk'uko byashyirijwe na Radio Europe 1 yatangaje iyo nkuru y'urupfu ubwa mbere. Abategetsi ba Nigeria bavuga ko bariko baragerageza kurokora abakenyezi bashika 10 banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu gitero cyabaye mu mpera z'indwi iheze cyahitanye hafi abantu 43. Boko Haram ku munsi wa kabiri yavuze ko abarwanyi babo bishe abarimyi 78 muri icyo gitero cyaneguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu. Ayo mashyirahamwe ariko asaba ko abo bakenyezi barekurwa. Abajejwe umutekano muri Nigeria hamwe n'imihari y'abanyagihugu yo kwikingira bariko bararondera abo bantu baburiwe irengero muri icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatandatu mu mihana y'i Zabarmari. Umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine yaragirije abajejwe umutekano kugerageza guhagarika ibikorwa byiwe byo kwiyamamaza. Bobi Wine yarungitse ibirego kuri komisiyo ya Uganda ijejwe gutunganya amatora inyuma y'aho igipolisi gitereye ibyuka bikoroza amosozi n'amasasu atica ku banywanyi biwe ku munsi wa gatatu. Abantu bashika kuri 5 baratwawe mu bitaro. Bobi Wine avuga ko yituye komisiyo y'amatora kuko iyo komisiyo yacecetse kuva igipolisi kimuhagaritse mu kwezi guheze inyuma y'aho yinjiriye mu ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ritewe impungenge kandi ragabisha ku ruhagarara rushingiye kuri politike rushobora kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. ONU ivuga ko hari ukutumvikana kumaze igihe kirekire hagati ya Perezida Felix Tshisekedi hamwe n'abayoboke b'uwo yasubiriye Joseph Kabila kandi bigeze aho bishobora kubyara imidugararo. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ejo kwa gatatu kwatewe impungenge no kutumvikana kuri hagati y'urunani rw'abasangiye ubutegetsi. Guterres avuga ko ibishobora gusubiza inyuma uturusho twa politike twabonetse kuva habaye amatora y'umukuru w'igihugu mu 2018 yashikanye igihugu kwihanahana by'ubutegetsi mu mahoro. Leta y'Ubushinwa iriko iriyumvira gushyiraho itegeko risaba abanyamahanga bagendera igihugu bifuza gutunganya amakoraniro yo gusenga kuzobanza gutanga amakuru y'abazobitabira hamwe n'ibyo bazosoma imbere yo kwemererwa na leta. Abategetsi b'Ubushinwa bavuga ko ibitumbereye kubuza abanyamahanga gukwirakwiza amadini yigisha kugaragariza ubutegetsi cyangwa gukoresha amadini mu guhungabanya ubumwe bw'Abashinwa. Abahinga bavuga ko ayo mabwirizwa mashyashya yitezwe ko agirwa itegeko mu ntango z'umwaka uza kandi agiye kunaniza imigwi y'abanyamahanga basenga muri icyo gihugu. Ambasade ya Leta Zunze Amerika i Baghdad muri Iraq yabaye irakurayo abakozi bayo iby'agateganyo ku mvu z'umutekano byashyizwe n'abategetsi babiri ba Iraq ejo ku munsi wa gatatu. Amerika ihangayikishijwe n'amaroketi hamwe n'amabombi ategwa mu mabarabara atumbereye ambasade yayo hamwe na hari ibikoresho bya gisirikare muri Iraq kandi sigiye cyabo bagitomate bakuweyo cyatangaje.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hejyano yo no ku isi. Kuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda ni mudukurikire no kuri YouTube na Facebook zo radio yacu. Ku ma radio yanyu mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Amakuru mu biyaga bigari aha mu Rwanda biteguye urukingo rwa virusi ya corona vuba.
Urukingo tubanze twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse baramuhe, ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwa ingaruka byihuse na COVID-19.
Uyu ni muganga Nsanzimana Sabin, umuyobozi w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC mu magambo ahinnye mu Cyongereza. Naho mu Burundi abakozi barenga 1400 bakoreraga amatonorero y'ikawa Sogestal barasaba ibirarane by'imishahara yabo y'amezi 15. Leta y'u Rwanda riratangaza ko yasabye inkingo za COVID-19 kandi ko yamaze gutunganya aho zizashyingurwa bitarenze ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Leta izagaragaza uburyo izo nkingo zizakoreshwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali Sumutakaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bimaze gutangaza ko inkingo zageragejwe zikomeje gutanga icyizere cyo kuzakingira iyi ndwara ku kigero cya 95%. Amasosiyete akora imiti muri ibyo bihugu akomeje gukataza mu kugaragaza ko iyi miti yaboneka mu gihe cya vuba. Ku ruhande rwayo, guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko itasigaye inyuma. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC akagaragaza ko bitareze tariki ya 7 z'uku kwezi igihugu kizaba cyamaze kugaragaza ubusabe bw'inkingo kizakenera n'uburyo zizakoreshwa. Dr. Nsanzimana Sabio wa RBC asobanura uburyo izi nkingo zizakoreshwa mu gihe zizaba zageze mu gihugu.
Urukingo tubanze twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse baramuhe, ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwa ingaruka byihuse na COVID-19. Aba mbere ni abaganga. Icyiciro cya kabiri ni abanyantege nke bitewe n'ubuzima n'izindi ndwara basanganywe. Icyiciro cya gatatu ni abandi bantu bafite uruhare mu kurwanya ibyorezo, abo usangamo inzego z'umutekano cyane cyane polisi bariya bose usanga bari ku muhanda babwiye banambara agapfukamunwa. Uyu munsi tuvugana twakoze gahunda dufite n'ibyiciro na listi zabo. Twe mu Rwanda twari twateganije yuko twabanza guha nibura 20% bihutirwa b'abanyarwanda bari muri ibyo byiciro navuze.
Leta y'u Rwanda itangaza ko mu gihe izi nkingo zizaba zamaze kuboneka ifite ubushobozi bwo kuzibika neza mu buryo zitakwangirika. Karangwa Sharire ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu Rwanda.
Iyo urebye ku rwego rw'igihugu nk'ikigo cya Rwanda Biomedical Center gifite ububiko buhagije kandi bugezweho muri iki gihe bwo kubika inkingo. Dukorana nazo kugira ngo buri munsi tujye tureba ko igihe tutakaza ipimo byo kubika neza inkingo. Ikindi byatumye u Rwanda buri muhugu bya Afurika bike byamaze gushyiraho ibikoresho bishobora kuvana urwo rukingo kuri aho mu bwo bubiko bukaba bwagera ku muntu uzakingirwa butarahindura igipimo cy'ubukonje.
Ikigo RBC gisobanura ko urukingo ruzagera mu Rwanda rugura amafaranga agera ku 50,000 by'u Rwanda. Hari abakomeje kuvuga ko uru rukingo batizeye ubuziranenge bwarwo, gusa Dr. Nsanzimana akemeza ko nta ukwiye kugira amakenga yarwo.
Rero ntabwo umuntu yajya arugura akaza rwitwaje ati muruntere cyangwa akumva umuntu yarwiteye. Icyo gihe no gusuzuma bya bibazo rutera umuntu byatugora. Hazaba hariho gahunda yizewe kandi ikurikiranirwa hafi, yaba ari twebwe muri programu y'igihugu yo gukingira muri RBC, Minisiteri y'Ubuzima nayo ifite uburyo izabikurikirana, ndetse na RFDA izakurikirana yuko umuntu wese bagiye gutera urwo rukingo hari ibyo asabwa, kabanza kurebwa ko nta bundi burwayi runaka nta kibazo asanzwe agira zirana n'ubwo rukingo wamara no kurumuha ugahita utanga raporo bikurikiranwa.
Ministeri y'ubuzima itangaza ko kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri abantu bagera ku 5,948 aribo basanganywemo COVID-19 mu gihe muri 5,544 bayikize naho 355 bakaba bakirwaye 49 bakaba barahitanywe n'iyi ndwara. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi abakozi bakoreraga amatonorero yika wa Sogestal Kirundo Muyinga batanze ikirego mu rukiko bishyuza amafaranga arenga miliyoni 520 y'amarundi y'ibirarane by'imishahara y'amezi 15 batahembwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Bose hamwe abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa mu ntara za Kirundo na Muyinga barenga gato 1,400 muri abo harimo 99 bari bafite amasezerano y'abakozi ahoraho hamwe n'abandi bakenerwa igihe ikawa yeze. Mu ntango z'uno mwaka w'2020 leta ibicishije ku mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yakuye mu minwe y'abikorera utwabo igisata c'ikawa gutyo abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa ya Sogestal Kirundo Muyinga barahagarikwa mu kazi. Bamwe muri abo bakozi babwiye Ijwi rya Amerika ko n'ubundi bari bamaze umwaka wose badahembwa. Abo bishyuza amezi 15 batahembwe bemeza ko imiryango yabo ubu ibayeho nabi.
Abana b'ubupanga inzu icyo na utombe kibazo abanyeshuri nk'uwo bariga mu gashuri kameze neza ubu yaramukuye ko yashobora kumurihe kandi birateranya no mu rugo ko wari umaze iminsi witwa kotonda hari amahoro y'igihe ugasanga turi kora kontoro wo mu rugo gateye n'isoni uyu ni umugabo n'itashe usanga umwe nta jambo ufite ubu amakredit wakse ari mu kuba afiro tripe uko baguma bombereza ko amayente twedusaba Sogestal Kirundo Muyinga kudutunganiriza ifo ko baduha n'indishiza akababaro rero udushyira ko amayentere natwebwe ku mahera batumaranye umwaka n'iminsi
imiryango yahungabanye abana kugira biyige ubu ntibyoroshe ukuri ubuzima ntibworoshe ntuvuge ngo harari inzara hazinduka inzigo imiryango ibayeho nabi amadeni twafashe hariho abantu batwishingiye bamwe bita ababaze ayo basabye yose niba ariko barariha nukuvuga na imiryango yabo urumva ko idatekana.
Sendika yabo bakozi ivuga ko yagerageje kuvugana n'abegwa n'ico kibazo ariko bakabura inyishu ibahumuriza. Jean Bosco Harerimana atwara iyo sendika yatwiganiye ko mu bategetsi bituye harimo umuhuza w'abarundi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje wa mbere amenyesha ko ubu bahisemwo kwitura ubutungane.
Ni ibintu bikomeye cyane rwose ngira ngo aho hahindukiye ibintu mu gisata cy'ikawa bagaca bihereza ikindi kigo bise Odeka cya leta twari duheraniwe hari y'amezi 15 hanyuma hagati aho nyine hariho ibyo no kwita ibirarane by'amakotizasiyo imwe n'izindi bizoza muri mituwere inesesi amafond de pension n'amakotizasiyo sindikale cyane navuze masirase sokabu ku bakozi ibyo byose bica bihurirana n'uko byabungitse abakozi babahaye amakete yo kubirukana yo guhagarika akazi kubera ko ari gahagaze nyine mugabo afasha abatekereza byose birababa nk'ibihumbi 196 tuzi ko iyo mishahara y'amezi 15 bija mu miliyoni 5,600 n'ibihumbi 5,000 birenga urumva ko tuca tugwa mu muri ardi n'ibihumbi 480 baduheraniye kandi urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ubu rero twari tuye n'ubutungane turi dusaba rero ko byoba ngombwa yuko utubaza cyangwa utwegera ukatugira icyo watekereje twebwe nk'abakozi nimba mu rugo rumwe n'umwe w'abana batanu cyangwa batandatu umviriza abantu bakora.
Ijwi rya Amerika ryamenye ko abandi baheraniwe amafaranga menshi kubera Sojestar Kirundo muyinga yugaye arabahora batanga ibikoresho muri iryo hinguriro nk'igitoro, imodokari, imashini zo gutonora ikawa n'ibindi bikoresho byo gusubiriza ibishaje. Umwe muri bo yemeje ko abo baheraniwe miliyoni zirenga ijana na mirongo ibiri z'amarundi. Umuyobozi wa Sojestar Kirundo muyinga aremeza ko kubona iryo hinguriro ryarugaye habaye agahombo kanini bigatuma abakozi aribo bagena ingorane nyinshi. Victor Nkunzimana yatwemereye ko amafaranga abakozi bavuga ko bishuza arayukuri, kubwiwe ahubwo azohava narenga kubera agaciro k'ifaranga kaguma gahinduka uko imyaka ihera. Victor Nkunzimana amenyesha ko n'imbere yuko abakozi bakugwa mu kwezi kwa gatatu y'umwaka hari yahize umwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda badahembwa bitumwe n'uko iryo hinguriro ryari rifise ingorane y'ubutunzi. Yizeza abo bakozi ko bokwihangana ku butungane buzobatunganiriza. Igihe leta yafatiye ingingo amatonorero cumi n'indwi ari mu ntara za Kirundo na Muyinga yahawe ikigo cya leta cyitwa Odeka Office du Développement du Café cyashyizweho kugira ngo gitunganye neza igisata cy'ikawa mu gihugu cyose. Icyo kigo cyaje gusubirira ayandi mashyirahamwe yose yari amaze imyaka irenga mirongo ibiri atunganya ikawa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mwaramutse neza. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 mu 1824, amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarananiranye, habuze uyatsinda. Impaka zakiranuwe n'Inteko Ishinga Amategeko nk'uko byagenze izindi nshuro ebyiri mu mateka y'amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1824, igihugu cyari kigizwe na Leta Zunze Ubumwe 24. Amatora y'umukuru wacyo yari aya 10 mu mateka yacyo. Yatangiye kuwa kabiri ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10, arangira kuwa gatatu ku itariki ya mbere y'ukwa 12 muri uwo mwaka. Aya matora yarimo abakandida bane: Andrew Jackson wari senateri ukomoka muri leta ya Tennessee mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, John Quincy Adams wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, Henry Clay wari president w'umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu, na William Crawford wari minisitiri w'imari ya leta. Icyo gihe kandi koleji y'abatora yari igizwe n'abantu 261. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interineti history.house.gov rw'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite, kandida Andrew Jackson yabaye uwa mbere hombi mu majwi ya rubanda na 99% ya koleji y'abatora. John Quincy Adams yabonye amajwi 85%, William Crawford 41%, naho Henry Clay abona 37% muri koleji y'abatora. Muri bose uko ari bane rero habuze ubona amajwi 131 y'itegeko muri koleji y'abatora yari gutuma aba president w'igihugu. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya guhitamo umukuru w'igihugu mushya byagiye mu maboko y'umutwe w'abadepute. Nubwo Henry Clay yarawukuriye we nta mahirwe yarafite kuko yari uwa kane. Kandi itegeko nshinga ritegeka umutwe w'abadepite guhitamo muri batatu ba mbere gusa. Abadepite batoye John Quincy Adams aba perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atsinze Andrew Jackson wari wabaye uwa mbere mu majwi ya rubanda na ya koleji y'abatora. Andrew Jackson byaramubabaje cyane, avuga ko Adams yaguriye Henry Clay kugira ngo amutoreshe akoresheje ububasha bwose n'ingufu yari afite mu badepite. Andrew Jackson yemeye insinzi ya John Quincy Adams ariko akomeza kumushinja ibi byaha bya ruswa kugera mu matora yakurikiyeho mu 1828. Nayo nibo babiri bayapiganiwe, noneho Andrew Jackson yigaranzura John Quincy Adams arayatsinda aba perezida wa karindwi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya matora yo mu 1824 ariko siyo yonyine yakiranuwe n'Inteko Ishinga Amategeko, habayeho n'andi abiri. Radio Ijwi rya Amerika. Mu 1800 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 16. Koleji y'abatora yari igizwe n'abantu 138. Amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uwo mwaka yabaye kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugera ku itariki ya 3 y'ukwa 12 kwakurikiyeho. Aya matora yarimo abantu bane aribo perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Adams washakaga manda ya kabiri, Thomas Jefferson wari vice perezida we, Aaron Burr wari warigeze kuba senateri mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Charles Pinckney wari warigeze kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bufaransa. Amatora yarangiye babiri ba mbere ari Thomas Jefferson na Aaron Burr banganya amajwi ya koleji y'abatora 73 buri wese, na President John Adams wa gatatu n'amajwi ya koleji y'abatora 65. Bakiranuwe n'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite bikurikije rero itegeko nshinga. Abadepite bamaze iminsi 6 bajya impaka batora inshuro 36 zose mbere yo guhitamo Thomas Jefferson aba perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora rero yo mu 1800 niyo ya mbere yakiranuwe n'umutwe wa depite w'Inteko Ishinga Amategeko kuko yari yabuze uyatsinda. Aya kabiri nariya twahereyeho yo mu 1824. Inshuro ya gatatu ari nayo ya nyuma kugeza ubu, na amatora ya 23 yabaye kuwa kabiri ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 mu 1876. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igizwe na leta 38. Koleji y'abatora yo yari igizwe n'abantu 369. Ishyaka ry'abarepublikani ryari rihagarariwe muri aya matora na Rutherford Hayes, guverineri wa leta ya Ohio mu burasirazuba bwo hagati mu majyaruguru y'igihugu, naho kandida w'abademokrat yari Samuel Tilden, guverineri wa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu Tilden yaje ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda no mu majwi ya koleji y'abatora, yabonyemo amajwi 188. Rutherford Hayes yabaye wa kabiri n'amajwi 165 ya koleji y'abatora. Ariko hari hakiri andi majwi 20 ya koleji y'abatora yari mu bibazo muri leta 3 zo mu majyepfo y'igihugu, Florida, Louisiana na Carolina y'epfo zari ziganjemo abarepublikani. Zose uko ari 3 zatanze mu Nteko Ishinga Amategeko y'igihugu impapuro zivuga ko bombi bari bazitsinze. Inteko Ishinga Amategeko yashyizeho komisiyo yarimo abadepite n'abasenateri bo mu bashaka yombi n'umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu kugira ngo ikore anketi kuri aya majwi yari mu bibazo. Komisiyo yose yayahaye umurepublikani Hayes n'umutwe w'abadepite ubyemeza utyo, bityo Hayes agira amajwi 185 yakoreje abatora ababaye perezida wa 19 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arusha ijwi rimwe rukumbi umudemokrate Tilden. Shuti zacu rero inshuro eshatu mu 1884 no mu 1876 amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabuzu yatsinda, maze nk'uko itegeko nshinga ribiteganya inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ibariyo imuhitamo. Ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza twe n'abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika, yakitugezaho maze tukamutumikira. Adresse ni radio yacu @gmail.com. maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha amakuru twabateguriye muri aka kanya ahumurije, ariko rero mugume hafi kanya gatoya mubanze mwumve ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 k'umwaka utashe, amakunga arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya virusi itera ubwandu bwa SIDA. Ni tariki amakungu yongera kwibutsa ibyico kiza akanibuka kandi abo cahitanye. Uno mwaka icivugo cashimikiwe ko cagira kiti kurandurana n'imizi ikiza ca SIDA, kongereza ubudahangarwa no kugabanya ingaruka. Iki civugo co kimwe n'imigambi y'ikijana yashizweho na ONU mu mwaka w'2000 biza byibutsa ko ari ngombwa yuko abanduye bose banoswa imiti. Mu mwaka w'2003 Leta yaramutswa Perezida George W. Bush aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashizeho umugambi wo kwihutisha kurwanya SIDA wataziriwe PEPFAR mu mfunyafunyo. Uwo mugambi uri mu ikomeye yahujije ibihugu bitandukanye mu ntumbero yo kurwanya ikiza kimwe. Kugera kuri no saha abafise ubwandu bwa SIDA ku isi yose bagera ku 38 million. Muri abo bantu ibice 68% gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bari bamaze kuronswa imiti pfufa hazo mugere. Hambavu y'ivyo bitigiri vyumvikana umenga n'ivy'umurengera, igisata ca ONU cishinze kurwanya SIDA arico ONU SIDA kivuga ko abahitanywe na SIDA bagabanutse gushika ku bice 60% ugereranije n'igihe ibitigiri vyigeze kuduga cane mu mwaka w'2004. Abandura nabo bagabanutse kugera ku bice 40% ugereranije n'ibitigiri vyo mu mwaka w'1997. Intambwe ikaba yatewe ahanini kwenye nguvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize muri wa mugambi twababwira wataziriwe PEPFAR mu kiringo c'imyaka ya baba 18. Uwo mugambi ukaba umaze kurokora ubuzima bw'abantu baharurwa mu 20 million, utuma imiliyoni n'imiliyoni z'abantu batandukanye bakingirwa ikiza cha virusi ya SIDA. Uwo mugambi uri mu bihugu 50 watumye kandi ibihugu bikorana na Amerika bishobora guhangana na virusi ya SIDA. Mu mpera z'ukwezi kw'icenda uno mwaka turimo, abari bamaze kuronswa imiti ipfupfahaza umugera wa SIDA biciye muri uwo mugambi baharugwa mu 17,200,000 ku isi yose, mu gihe inzoya zigera ku 2,200,000 zavutse ku bavyeyi barwaye zakingiwe ubwandu biciye muri uwo mugambi nyene. Hama impfuvyi za SIDA zigera ku 6,700,000 zishigikirwa muri uwo mugambi wa Amerika. Uno mwaka ikiza ca COVID-19 caje cunyura isibe mu nguvu zikenewe mu kurwanya ikiza ca SIDA. Naho biruko ibihugu bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyararonkeye akoyokwe muri za laboratoire vyaronkejwe na Amerika biciye muri wa mugambi nyene twababwira wa PEPFAR, gutyo bituma bigerageza kurwanya ubwandu bwa COVID-19 bidasize inyuma uguhangana na virusi ya SIDA. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaruka ku byo kurwanya ikiza cya sida yavuze ati uburongozi bwa Amerika mu byo kurwanya virusi ya corona biciye mu mugambi PEPFAR burakomeye. Ingufu zashizwe muri uwo mugambi witiriwe Perezida zatumye iki kiza gishobora kurwanya mu kibano cya sosiyete zitandukanye.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banywanye inshuti zacu, ndabashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe. Umunsi mwiza, umunsi w'amahirwe n'amahoro, murakarama.